Radio Indundi Culture, amakuru mu Kirundi.
Ejid Nahayo.
Murasaba twigano radio no kulture kazima ko twabateguriye zimwe mu ingo nkuru ziyagize. Munyamanga mukuru mugambo uri ku butegetsi avuga ko ingorane zibura agivya nkenerwa riboneka muri kino gihe mu gihugu bitakiri ikinyegezwa. Munyamanga mukuru mugambwe yavuze kuri wa gatandatu migano na menyesha makuru hari ya ku mugwa mukuru w'intara ya Burunga. Nayo onagihugu mu ntara za Buhumuza na Burunga barasaba ko ingingo zafashwe n'abajejwe intwaro zibuza urudandazwa rw'inzoga zikaze zibangamiye amagara y'abazihereza ko nyabona ingingo nkizo zofatirwa bene guhingura izo nzoga. Ushikaji mu byo bujejwe harimo uburimyi buhamagarira abikorera utwabo gushira imitahe yabo muri ico gisata. Ibyo byashikije kuri uyu wa gatanu n'umushikiranganji arabusuga ubushikiranganji muja kumva murano makuru aya hamwe n'ayandi akaba ari mu kanya sangwe ikaze.
Radio Indundi Culture
inge kwa ikaze murano makuru. Abanyagihugu bo mu ntara za Buhumuza na Burunga barasaba ko ingingo zafashwe n'abajejwe intwaro zibuza urudandazwa rw'inzoga zikaze zibangamiye amagara y'abantu muri kino gihe zibangamiye amagara y'abantu ako nyabuna ingingo zofatirwa bene kuzihingura. Ivyo abanyagihugu bo muri zo ntara babibwiye abashinga amateka batowe muri zo mu ngendo bagize mu karuhuko bahoramwo mu kwezi kw'indwi guheze nkuko bano babishikirije inama nshinga amateka kuri uyu wa gatanu. Inkuru tubaza Claire ya Kankundi.
Abo bashinga amateka mu ngendo bagize mu mwanya w'akaruhuko baragarutse ku kibazo cy'ingingo zafashwe n'abajejwe intwaro ku nzoga zimwe zimwe nk'uko bishikirizwa n'umushinga amateka Ernest Niyokindi yagize urugendo mu ntara ya Buhumuza.
Twayaga n'abene igihugu kandi twayaga n'abajejwe intwaro basabye ngo zibashimize yuko izo nzoga zona amagara y'abantu ko izo mizi zifatwa kwa zidandaza yuko fatikwa na cyane cyane abantu bazikora rero abatowe tona yuko akenewe inisiyanshi toutes les parties concernées de ces institutions ira yungwano itsindwe kandi uneza y'abenegihugu.
No mu ntara ya Burunga ntibaja kure yaho nkuko umushinga amateka Dieudonné Iradukunda abivuga.
Uko abo muri Buhumuza babibonye nabo muri Burunga niko babibonye babonye ko icokorwa ca mbere ari uko aya mahinguriro akora ibi biyoga byofatirwa ingingo zo guhagarika gukora ibiyoga byonona amagara y'abenegihugu gutyo abenegihugu n'intwaro bagashobora kubyubahiriza.
Icegera c'urongo inama nshinga amateka Fabrice Nkurunziza ahamagarira abashinga amateka kunganira abajeje intwaro mu kugwanya izo nzoga.
Kuri ico tugushimira abajeje intwaro ko tubona nabo bakagukiye tubatendege ariko kandi natwebwe tubafashe kugira ngo turabe yuko ubuzima bw'abenegihugu boba bukiye. Rero tuhamagarirwa twese kuva hasi tuhaguruke tugwanye izi nzoga kuko karande imbere magara.
Mu ntango z'ukwezi kwa ruhesha uyu mwaka mu nama nshinga amateka umukuru wayo yari yashikirije ko izo nzoga zohagarikwa aha akaba yerekanye ko hasigaye uruhara rw'urwego nshingwabikorwa rwa leta mu kubishyira mu ngiro. Muri uko kwezi nyene mu kiganiro abari mu rwego nshingwabikorwa rwa leta bagize n'abanyagihugu umushikiranganji wa mbere wa leta y'u Burundi Nestor Ntahontuye yari yavuze ko hariho amategeko ariko arategurwa ku bijyanye n'inzoga zambiye azoheza akabitomora.
Arakoze Claire ya Kankundi. Icyo kibazo rero kijyanye n'inzoga zikaze kandi ikintu byabajijwe umunyamabanga mukuru w'umugambo uri ku butegetsi CNDD-FDD de Reverend Kuriyo kuri uyu wa gatandatu mu biganiro n'amenyesha makuru hariya ku mugwa mukuru w'intara ya Burunga yakaba yashikirije ko ingingo ziriko zirafatwa na leta ihereye kubatekera inzoga zitemewe mu macupa asanzwe atariyo zagenewe. Tumukurikire.
Mu bisanzwe twatanze intumbero kandi na leta iri mu ntumbero mugabo leta yumviza bose tuvuze tuti inzoga ntizemewe bajya bakora inzoga zemewe zimeze neza bavuze ati mwege murajaniranya tangura mugende mu gihugu hariho abantu bafata uducupa twacu nk'ubu urabona ko tunywa henikeni zivuye i Buraya. Henikeni uragenda handi ugasanga irimo ji icupa rya henikeni none iyo nzoga irimo icupa rya henikeni dufata henikeni kariya koze iyo nzoga canke nicyo cyo bavuze bati tangura mutuze abantu bose bari kwatekera inzoga mu macupa yacu hama muhejeje turabe mu gihunge ne hamize ngira mwarabonye mutanyera niyo byatanguriye ko na twari twashavuye tuvuga tuti no twege ndababwije ijukuri twe twashaka kugara ikomine yose tuti iki ni kinjira mugacho bavuga bati abamwe ntibagwe mu mporero reka leta ifate mu minu ministre w'ubutegetsi bw'igihugu ministre wa interior acagena muri no nababura matari batangusese inzoga mwarabonye ama ibirudipe bifundikije imishambara ibiki byose bagira sesa bijya rero bavuga bati tugire isekeza mu ntara zose hanyuma cyo tubaza abanyagihugu hari urundi mwatuboneye rutemewe atoya duce tugenda rero tubane tuti ubu nti turahijeje bari kukivi rero
muceganiro kandi umunyamanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD akaba yemanze ko ingorane zibura givyankenerwa riboneka mu gihugu ritakiri kinyegezwa yavuze ko bifitaniye isano no gushaka gushika ku bwigenge bw'igihugu mu by'ubutunzi akaba yanageze icyo ashikiriza ku mpanuka z'imiriro imaze iminsi yaduka mu masoko ibindi tubibaze Norice Nduwimana
Umunyamabanga mukuru uwo mugambwe umaze hafi imyaka 21 uri ku butegetsi mu Burundi uvuga ko ibura y'ibyo byankenerwa byo natumye ubutunzi bw'igihugu buduga ritakira gaseseshwa rumuri mu gihe cya none ariko ko rifise umuzi Oliveriano Ndikuriyo hawita intumbero yuko igihugu cova mu ngendo we yiti yo gusaba ariko atanga n'umwizera agira ati
Icyo tutemera nuko abagenda ahantu ngo turaseze ibibazo by'ubutunzi ni bibazo byizwe mu nama komite nkuru y'umugambi ukwezi kwa kane 2024 kandi nitwidoga twarabwiye leta muduhenda hendere turonke dukedu kukwifashisha agatoroga keyi amasema keyi imitima keyi hame tuzoronka byo ico dushobora kugira no gusaba ingurane
ibura gyigitoro hamwe bavuga ko ari inkomoko yibura gyibindi byankenerwa uwo mutegetsi ariko ari yindi sigura ritangira
uretse nuko kare cyahora kibura kiriho ubukirabura kinagoranye kuronka kubera intambara ziri kwiye rero uko igitoro kibagike ibihugu bikomeye byo bitanga kuronka kuko none ubaza yuko ubushimwa bwiye ku isoko wewe derembeza uturitiri 2,300,000 nagitwara ima yona ibihumbi z'amatoni mugabo turi ku kivi
muri ico kiganiro kandi Reveriano Ndikuriyo yabarijwe inkomoko y'imiriri guma yisubiriza mu masoko atandukanye mu gihugu mu gihe cya none yindi ngorane hanze ubutunzi bw'imiryango yishuye kwibwirizwa guhabwa umwanya w'amatohoza
nibaza yuko ari ukwitonda kuko ubukozi bw'ikibi cyanke isanganya umwanya muto n'ucuvuga ngo byagenze uko nk'ingozi bavuze bati nta n'urutsinga rwari muri kiyose na Karolero ibujumbura bashaka kuvuga bati hariyo amafrigo aho byandurukiye ntituzi yuko habaye kurusiriko reka rero tubireke tubandanye dukurikirana
tubibutse ko kugwanya ubukene wari mu migambi yihutigwa hambavu yo kunywanisha abarundi no gukomeza umutekano ho mugambwe wari wariyemeje mu mwaka w'2005 ugitangura kurongora Burundi umukuru w'igihugu wa mbere ahukomokamo Petero Nkurunziza habigaruka ko mu ijambo yashikirije igihe yimikwa kuwa 2026 myandagaru wo mwaka nyene ico gihe banki nkuru y'igihugu yerekana ko urugero rw'iduga ry'ibiciro rwari ku bice 13 n'uduc'umunani ku ijana ibifungurwa n'ibitari bifungurwa bifatiwe hamwe mu gihe mu mwaka uheze ibiciro byaduze gushika ku rugero rwa 38% ku ijana ku bifungurwa no gushika kuri 39% ku ijana ku byankenerwa atari bifungurwa nk'uko ibiharuro bitangwa ni banki nkuru y'igihugu bibandanya bibyerekana
Radio Indundi Culture
Ushiranganje mu byo bujejwe harimo uburimyi bamagarira abikorera utwabo gushira imitahe yabo muri ico gisata ivyo vyashikirijwe kuri uyu wa gatanu kumugwa mukuru wa politiki Gitega na Karini Yambarushimana aramutse ubwo bushikiranganje yavuze ko abazokorera muri ico gisata bazoronswa amatongo ya leta barima hamwe rero n'ingurane mu ntumbero yo guteza imbere ico gisata tumukurikire
Leta ntiyifuza gusa ko umwimbu wongerekana ariko yifuza ko uburimyi n'ubworozi bugaburira abarundi bukinjiriza amafaranga abikorera utwabo kandi bikagira uruhara ruboneka mu iterambere ry'ubutunzi bw'igihugu kugira ivyo bishoboke leta igiye kubandanya ishigikira ababishoboye kuronka amatongo yo gukoreramwo no kuronka ingurane ku nyungu ita itavuna. Kubijanye n'amatongo, leta y'u Burundi yaratanguye igikorwa cyo kuyasansuma kugira iyamenye imenye aho aherereye uburinganire bwayo cyo akoreshwa hamwe n'abayakorerako. Ubushikiranganje bukaba bufise intonde z'ayo matongo, yarasabye kandi ko amatongo ya leta adakoreshwa ico yasabiwe asubizwa mu minwe ya leta akoregwe imigambi yabereye hanyuma habe ukurarika kugira ababishoboye basabe kuyakoreramo. Isansumwa ry'amatongo ya leta rero rifise intumbero yo kuyatunganya neza no kuyabyaza umusaruro.
Kalinia Barushimana n'umushikiranganje mu byajejwe harimwo uburimyi. Abanyeshuri barenga 1,300 harimwo abahungu barenga 700 n'abigeme barenga 500 barahevye ishure mu mashure shingiro yo muri paroisse yo mu paroisse abiri ya Bihemba muri commune Karusi na paroisse Makebuko muri commune Gitega mu mwaka w'ishuru heze. Patrice Théophile Ndayishimiye arongwe biro bijejwe inyigisho muri diocese nkuru ya Gitega asigura ko ugo gwaruka ruheba amashure rukaja mu gihugu kibanye cha Tanzania avuga ko bitegwa no kutaramenya akamaro k'ishure. Ibindi tubibaze mugenzi wacu Anisette Ntanguvu.
Abanyeshure bangana 78 harimo abahungu 482 nabigeme 365 bahora biga mu mashure shingiro 10 yo muri paroisse Bihemba mu buyobozi bw'indero bwa Karusi hamwe nabangana 522 harimo abahungu 310 nabigeme 212 barahevye amashure mu mwaka w'ishuru heze wa 2025/2026 afatiye kuri ivyo bitigiri. Patrice Théophile Ndayishimiye arongoye ibiro bijejwe indero muri diocese nkuru katolika ya Gitega avuga ko umurindi wo guheba ishure uteye impungenge aho ibonekeza cane cane mu karere gaherereye mu buseruko bw'umusozi muremure wa Cene. Uyu musaseredoti acikiza ko muri ugo gwaruka harimwo abaheba ishure batera baja mu gihugu kibanyi ca Tanzania. Arongera akamenyesha ko muri ako karere abavyeyi n'abana batarategera bibereye akamaro k'ishure aho avuga ko bigaragazwa nuko harabakija mu bintazi.
Mu mwaka uheze hahebye abahungu 482 n'abakobwa 356 bose hamwe hahebye abanyeshure 788 mu mashure shingiro 10 gusa. Umurindi nuko bisukira batera bagenda Tanzania kandi urugero rw'ibitigiri mu mashuri aho hantu uracari ruto cyane. Ninge n'abantu biyumvira baraciyumvira nk'abantu batize tubibonera cyane mu mibano rukirisi ingene baca mu bintazi.
Patrice Théophile Ndayishimiye ashikiriza ko mu ntumbero yo kwitegurira bibereye umwaka w'ishure wimirije yatanguye gukoranya abegwa n'indero y'ugwaruka ahereye ku bavyeyi gutyo ruheze rutegere bikwiye akamaro k'ishure agatera kamo kandi abo vyiga bose guterera muri iyo ntumbero y'ukugabanya uko guheba ishure.
Ubu turiko turagira inyigisho zo kumvisha ababyeyi abarezi nabajya dufashanye ubutumwa mu paruwase ngo badufashe gusigura akamaro k'ishure kugira ngo n'ishure guca batanga ukwezi kuza baze bige baza akamaro k'ishure.
Mumenya ko diocese nkuru ya Gitega ifise paruwase 58 ikurikirana indero mu mashure ayegukira angana 238 harimo amashure shingiro 173 ayinyuma y'ishure shingiro 81 ayo kwimenyereza 204 y'imyuga. Anise Ntanguvu Gitega, Radio Indudikituro.
Arakoze na mugenzi wacu Anisetse Ntanguvu igisata c'imibano mu bantu mu gihugu gisa n'icibagiwe muri kino gihe. Umuhinga muri ico gisata abivuga afatiye ku banonosoye ivy'imibano bakiri bake kandi bari mu bofasha mu ngorane zija ziraduka mu kibano. Hugurugwa ku mugaragaro ibikorwa by'ishyirahamwe ry'abize by'imibano mu bantu mu Burundi ku munsi wa kane w'inundwi. Aloise Butoyi akaba yavuze ko leta yoha agaciro ico gisata kugira gitere intambwe mu gihugu. Tumukurikire.
Ikibazo cyane rwose ni uko icyo gisata kitatejwe imbere hakiri kare. Mara nibaza niyo ibyo bisata bitegekanywa bikiyumvirwa bigashyirwa ko hakiri kare. Abantu ntibari kubura ikintu baterereye gihambaye cyane rwose kugira ngo kihugu ntigwe mu ryane cyatiyemo. Kiyandikira gihambaye cyane rwose n'abantu babona ingorane zitarashika. yoheze bagasemera hari zingorane umuti wobuwahe akaba utekanya rero aho bajejwe gutunganya utekanya ubuzima bw'igihugu izo nyishu azo kazikorera kugira ngo bagire gute batonyishu ibintu bitarononekana none kenshi na kenshi turonse benshi ni 20 30 ni bake cyane rwose dufise miliyoni 10 azingahe z'abantu bakeneye abantu ko bagira gute bafasha umukwaje imbere kugira ngo babereke inzira yo gutera imbere urashobora gusanga biyumvire cyane rwose ibyerekeye iterambere ibyerekeye kongera amafaranga cyangwa ugasanga biyumvira cyane rwose ibyerekeye gutegekanya no gutunganya ubuzima bw'abantu bakibagira icyo gisata gihambaye cyane kuze ko inyishu ihambaye cyane ku cyamere cyoco nuko bafata ingingo babona yuko icyo gisata karara mu Rwanda ntibacura hanyuma bagatekanya bagatunganya ibikene byose kuri gisata gitereka iki imbere kandi ofisi uwo mpamagaro ntatinye kujayo bizosaba ihinduka ridasanzwe ihinduka mu buzima bwanyu bose bari hamwe aho kandi ihinduka muntu wese ubuhanga kiwe
Aloyize Butoyi ni umuhinga mu bijanye n'igisata c'imibano ari nta makuru twatubwiriye duciye tuyasozerera makoze mwese mwateze amatwi nabije umuhinga bw'ivyuma na matwi yabona Yesu mugira ibihe byiza murakoze
Egid Nahayo